Turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vyu no munsi. Hano muri studio indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga kigiye kubashikira ku bwa Geoffrey Mutagoma na Ingenieur Cornelius turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Kino kiganiro rero mugiye kucumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Abatwumva muri mu Rwanda mutwumva kuri FM ijwi rya Amerika. Ijana na kane ni ibice bitatu kwisi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na Twitter ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshutse bakunze mwakoze kuba ku isango ni saa 10 kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no mu Rwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Muri isanga rino munsi turagaruka kukunge na barwayi bafashwe ku mavuriro atandukanye yaba ayo mu ntara zo hagati mu gihugu cyo Burundi canke ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura n'amashamwe atandukanye cyari ko arakora. Umutumire aza kudufasha gutahura uko vyifashe ku rubuga ni Armand Ijimbere yatanguje ishira hamwe na Cham Africa. Armand ni na Cham na Cam.
Na Cham Africa.
Ni ishamwe rero rifasha abarwayi bice mu migambi yayo itandatu: Gemura, Remesha, Kina, Kira. Umugambi wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufasha mu vyinyigisho. Armand Ijimbere ari mu rugendo rw'akazi aho I Washington DC. Turi kumwe muri studio y'ijwi rya Amerika. Armand, ikaze ku ijwi rya Amerika, wakoze kwitaba ubutumire bwacu.
Mwakoze cyane ku bumira.
Ego, Amerika kwakiriye neza.
Ego, neza cyane, turashimye.
Nuko rero turagaruka ku zino shira hamwe ico rikora ibikorwa bitandukanye muri komora akora ku rubuga. Ariko iri jambo wumvise ko nabanje kubaza ngo ni na Sham ni Kam, ni jambo tutamenyereye cyane, risigura iki?
Na Sham ni izina ry'Igiheburayo. Mu Giheburayo bavuga ati Naham, mu Gifaransa ni compassion.
Kuvuga impuhwe, kugirira impuhwe.
Impuhwe.
Hanyuma na Sham Africa, hariko aka Afrika ariko mukorera mu Burundi. Ryatanguye gute?
Na Sham Africa ni ishyirahamwe riri mu Burundi, mugabo rifise imigambi yo kwiragira mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Rifise umugambi wo kuja mu bindi bihugu vya Afrika kuko ikibazo c'abantu nikora bagwariye mu bitaro vya leta ntikiri mu Burundi gusa, ni kibazo kiri mu bihugu byinshi vyo muri Afrika.
Hanyuma na Shamaga Armand, mu Burundi ryatanguye ryari ritangura gute?
Na Sham Africa ryatanguye mu 2019, aho nari maze igihe kirekire ntaba mu Burundi. Nsimbiye mu Burundi kuramusa inshuti y'abagenzi, niho nashoboye kubona icyo kibazo. Ndabona yuko mu bitaro bya leta hariho abantu benshi usanga bagwariye umugabo, ugasanga baragira ikibazo cyo kufungura, baragira ikibazo cyo kuronka imiti ikwiye, baragira ikibazo cyo naronka abantu babagwaza bivuye ku bukene usanga buri mu bantu, abandi ugasanga n'abantu inshuti imiryango yabo iri kure iri kure y'igisagara cha Bujumbura ibyo byose biko biri hamwe bigaca bituma abantu babaho ubuzima batarakwiye kubaho mu mwanya bagwaye.
Uravuze ati umaze gutahuka mu Burundi wabonye ico kibazo aho wabibonye hari he ku murwa mukuru hari hagati mu gihugu ni kibazo gikwiragiye hose cyane.
Igihe nayibona yari ku murwa mukuru wa Bujumbura igihe kimwe ninjiye mu bitaro yari muri Clinique Prince Rwa Gasore umurayo n'abasore babiri bari bagwaye baramaze igihe kirekire bagwaye ndababaza ati amakuru yanyu ati ntibimeze neza ati yego nibyo ndabona ko mugwaye ubwabo baca barambwira ati iruhande yo kugwara turafise turashonje bambwira yuko bamaze igihe atakintu cyo gufungura bafisa bongera bambwira yuko n'imiti ari kibazo gikomeye urumva bararonka ama ordonance mugabo hari imiti utegereza kwigurira kubera ububabare barimo bari bagwaye indwara ya kanseri barabantu bari barihebuye ku buryo umwe muri we yambwiye ati jewe iyo ngiye iyo hageze ko ndyama nsaba Imana yuko nohera mu itiro kuko ububabare ndimwo ntabwo ni bwinshi cyane ico kintu rero nico kintu iryo jambo n'iryo ryampakurukije ndavuga ati ibyo bintu birabaho hari umuntu ashobora gusa tugiye kuryama dusenga dusaba Imana yuko twogira ijoro ryiza iyo tuba hafi turyamye hari abandi bantu basaba yuko ahubwo muri iryo joro nyine bo kwiherera mu gitanda kuko kuri bo bisigura ko ari akaruhuko mu nyuma rero none babwira ati ndabasabye nimuze musubire gusenga ibyo bintu ati reka jengerageze gukora igishoboka cyose kugira mumeregwe neza cyangwa ndatangura ngenda hirya no hino ndabaronderera imiti ku bagenzi mu mafarumasi ntangura no kuja gusaba mu maresitora byavyo kujya nkasaba abanye n'amaresitora bakavuga ati nta kibazo ndababwiye iyo ndabitwaye gutyo ntangura kuzandagenda ndaba abo basore babiri ndabashira misi yose iyo miti ndabashira kuko bari bakeneye ama morphine nayo yari wari umuti uzimbye nongera ndabashira ibyo kujya uko abandi bagwaye rero babona nzandaza misi yose bakacavuga ati jya muntu twamwigera natwe arashobora hari igihe iyo dufasha ibibazo turimwe kubitorera umuti hanyuma inyuma yaho niho baza baranyegera nca sanga ari ikibazo si bahe bantu babiri gusa ahubwo n'abantu benshi bagwara bakaja muri ibyo bibazo bivuye ku bukene bw'inyishu ugasanga umuti bamwandikiye umuti mugwa umuti wamugoye kuronka kandi nawe yoronka uwo muti awuriye awufashe atariye urumva yuko atakintu kinini uwo muti uza gufasha abandi ugasanga amaze igihe kirekire ari wenyene nta n'umugendera ugasanga nibyo byose n'ibintu bituma umuntu yihebura yumva ko ari wenyene ibyo byose bikore biri hamwe bigaca bituma na wa muntu atamererwa neza gukira kwiyo guteba gufata umwanya muremure nkuko bitari bikwiye kugenda.
Yego turaza guca tugaruka utubwire inyuma yabo basore babiri ngene bavuye kuri babiri abushitse kufasha ubu naho bikorera ibyo bikorwa byabo bitandukanye ariko reka tuje ku mirongo ya telefone kugira ngo twakire abatandukanye. Geoffrey turafise Moses
yego karame
Moses ikaze ku ijwi ry'Amerika uherere ga Moses
yewe ndi Nyanza mu majepfo mu Rwanda.
Nyanza amajepfo y'u Rwanda havuga iki?
Havuga bijyanye n'ubuzima. Reho mba mbibona ukuntu leta yacu mbona reba ibishishikariza cyangwa n'imbaraga bibamo mbona biba bifite umukingi y'ireme ari umukingi uri hejuru cyane ari n'umukingi uri hasi cyane mbona bakora balance ku buryo umuntu yizuza bitagoye cyane cyangwa bidasabye ubushobozi bw'ikirenga hano mu Rwanda ndi niko mbibona.
Twakuzaniye rero ama ije imbere
nkagira ngo nyine numva avuga ibintu bijyanye n'ubuvuzi numva wenda ari wenda nk'umuntu w'umukorana na bushake cyangwa imba ari umukorana na bushake nkamubaza nimba wenda leta hari ikintu imufashe cyangwa nimba ariko wenyine ntabwo nabashije kubimenya nabonaga ari icyama kinini nandi ntangaho comment mbega ndandika nk'uko nabonaga mwajyanye
urakoze ugira umunsi mwiza reka ije imbere atagusubiza
ego ego leta iradushigikira cyane mu migambi yacu yarashowe no guduha ichoita partnership
ufatikanya kufashanya
turafashanya cyane muri ayo ma programme yacu ndaza kuyaba sigurira mu mwanya uri imbere ego navyo two kwishoboza ibintu nk'ivyo navyo kwishoboza mutari kumwe na leta
ngira ngo aratomokewe hanyuma rero nuko uragiye kuri clinique prince ni prince Regent wagiye ko
prince
Louis wa gasore uye n'abasore babiri bababaye wacu utangura rero kuja muri ayo ma restaurant aho bafungura abantu rabi byasigaye jura sabusaba watangure kuri babiri ubugeze kuri banga ufasha
twatangura kuri babiri mugabo ubu ni benshi ni nibaza ko nobanza kuvuga ukuntu tubashigikira ima programa yari yo kugira canda abantu ibiharuro
turaza kuyagaruka ko vyirambo ari kubanza duhe muri rusangi abo mufasha baba bangana gute
ego umva nko kuva mu 2019 hariho abagwayi bacu bangana 1997 bamaze kuronka imiti misi yose turagaburira turabaha ico bita breakfast capite de jene abagwayi bangana 120 abagwayi 3,601 baramaze kuronka baramaze kuremeshwa kugwazwa abana bangana 3,676 barashigikirwa muri programme yitwa Kina baramaze gushigikirwa abana 472 twarabasubije ku ishuri abo nabana babagwaye bacu bari bahebye amashuri abafasoni igihumbi 465 baramaze gushigikirwa abo nabahuye n'ibibazo bifatiye ku gitsina bahohotewe hanyuma abagwayi abantu bangana 4,566 baramaze kuba sensitized baramaze ku
gufashwa mu byo kwikingira
COVID 19 no kwigishwa ibyerekeye isuku turamaze mu by'isuku nyene turamaze gutanga amasaha unangana ku 331,590 mu bagwaye bacu hanyuma hariho abahoze arabagwayi muri abo bantu aho nikora 188 bamaze kwigishwa imyuga itandukanye ibafasha guca bava muri kwa kwitwa na aho nikora ahubwo ubu bagashobora kugira ico bifashije na nababo kugira ibintu bimwemera neza hanyuma turamaze gushiraho ni nk'amakoperative 12 ari muri abo 188 bigishijwe imyuga ubu bariko baraca amafaranga
hama ivyo vyose mubikorera ibujumbura gusa canke muri hagati hose mu gihugu hatandukanye intara mushika mu nizinga
ubu anye igihugu kiracari gitonya turi ibujumbura mugabo hariho nka programme yo kugaburira abagwayi bacu yatanguye no gukorera mu ntara ya Kirundo ngo turi muri Prince Regent Charles turi muri clinique Prince Louis wa gasore turi muri na muri hôpital de Kirundo
nuko reka dusuye ku mirongo ya telefone Nestor uratwumva uherehe ga Nestor Hmm Nestor uherereye he?
Ibujumbura mu Burundi.
Ibujumbura mu Burundi. Ego twagutumiriye uno munsi Armand ije imbere yatanguje ishamwe na Sham Africa rifasha magwayi mu bisata bitandukanye akabazo canke intererano.
Ntaya n'ibanze. Mhm. Ni mukombo na aho ntembere ya Bujumbura. Mukombo na kuzirekeye amagara y'abantu.
Mhm. Ubandanye uvuga turiko turakumva twanka kuguma twitabira kugira ngo tugutware ivyumviro ntitugucireme.
Nerano yanje nko kuri leta y'ubu kubizanye n'amagara y'abantu ndabona brema bitayeho kubicanye n'indwara ya malaria baratanze imisehetera mu gihugu cyose iyo ngingo turayishima cyane leta y'u Burundi kuba yaratwiyumviriye ko nk'abanyagihugu bose ubumuntu arajyama musengetera atangorane ufise famiye y'abantu abatanu babiri bahwanira mu musegetera ku bana umugore n'umugabo ku musegetera umwe musegetera itatu nayo urayibutse kariyo ntigafatoza canke iyo baratumusesaa bakarabamuwo musegetera nico mbona. Murakoze
kugira umunsi mwiza kutubwira uko ubona igisata c'amagara y'abantu n'abacitaweho na leta yangwa mu Burundi. Kugira umunsi mwiza Nesto Kwizera Lucky ari Kwizera Lucky na uratwumva.
Ndabumva.
Uherere he Galaki?
Ndi majaru w'u Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga.
Rulindo havugwa maki?
Rulindo na mahoro n'akazuba kamaze iminsi kava.
Ikibazo cawe rero. Ikibazo cawe canke intererano ku mutumire twagutumiriye uno munsi.
Ewo mutumirwa na musuhuje.
Arakumva.
Ndabasuhuje.
Ni abantu bafite ibikorwa n'ibyo ngivyo byo kwitakuba rwaye na cyishikarizwa nabo cyane n'abashimira cyane kuko amagara y'abarwayi abakeneye kwitagaho cyane ese ndibaza ni hari inkunga wenda bahabwa na leta ese babasha gukorana na leta gukene gute babasha gukorana n'igihugu ese barakwirakwira mu bitaro byose. Wenda dusanga ho mu Rwanda igihe usanga hari n'imiryango ifasha abarwayi nko kwa muganga abarwayi badafite kivu badafite abarwaza ese nabo bakora mu buryo bwo kuba wenda bafasha abarwayi badafite abarwaza wenda bakabagaburira cyangwa se rimwe na rimwe hari nk'abantu babura ubwishyu ese barabafasha mu kubishyurira nicyo kibazo nagira ngo mbaze.
Urakoze cyane Kwizera Lucky. Harimo tumwe mu tubazo Arma yari yasubije ariko reka tumureke akwishure kuvyo utari wagarutse kwego.
Ego leta iradushigikira cyane navuze yuko dusanzwe dufise n'amasezerano aduhuza biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubushikiranganji bwa solidarite
gufatana
mu nda. Ego ahubwo mboneyo n'akajyo ko gushimira leta kuko mu bikorwa dukora buri munsi baratuba hafi. Ibyo si ibintu woshora gukora mutari kumwe na leta kuko nkiyo ngo bushikiranganje bwo gufatana munda nibwo bushikiranganje busanzwe bwitaho bantaho nikora hanyuma mu bitaro naho ibitaro birabwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Urumva kuva tubegereye tukababwira ico cyumviro baracumvise cyane bongera baraduha n'ahantu dukorera baraduha n'uruhusha rwo kwinjira mu bitaro kugira tube hafi abo bagwayi bacu.
Hama yavuze mu bitandukanye kumbe tucatu bigaruka ko kuri ya migambi yanyu itandukanye kwa rakabazo kanyuma ahereje ko nshaka ko wishura imbere ko tugaruka kuri iyo migambi yabagira ati mbe mu byo mufasha harimo kubarihira hari ikibazo cyakomeje kuduga mu bitaro bitandukanye ugasanga abavyeyi baravyara bari baruka ariko umuvyeyi yaza kubaruka bikamunanira kuri hayo mafaranga umwana akaza gukurira mu bitaro abo bavyeyi abatandukanye binanira kuva mu bitaro murabakuzamo
mu Burundi ababyeyi bavyara kubuntu
ariko hariho abusanga
hariho abantu usanga bafise nk'izindi ngwara nibyo gasanga harageze yuko asohoka ibitaro gasanga rafise facture yo facture ugasanga kwera uburyo bukenya ntashoboye kuyiriha twe nka nashama Afrika nituragera kuri ico kintu kuko nishira hamwe rikivuka mugabo kiri mu bintu twipfuza yuko igiye kimwe twoshika ko kuburyo iruhande yo kubafasha muri ama programming ira cyansigura mu mwanya abo badashoboye kwirihira kugira bashobore kuva mu bitaro bashobore dushobore kubashigikira nabone kugira ba pave mu bitaro
ego nuko ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu kiganiro muri sanga muvise twatumiriyemo amaje imbere watubwiye rero imigambi yanyu itandukanye ningahe mukorerako
imigambi ni imigambi itandatu ya mbere niyo kuronsa abagwaye bacu ikintu cyose ikintu cerekeye akayiko mu gatondo kuko hari abantu benshi bagwara ugasanga no mu gatondo nashora no kuronka ubwo buyi turabo baronsa tukongera tukabafasha ikintu cyose cerekeye isuku isuku mvuze agasabuni mvuze impuzu mvuze amashuka hayuma iruhande y'iyo programme hari hindi yo kuremesha
iyo yitwa gute
itwagemura
iyo gemura muronsa akayi abagwaye mubatora gute muramenya ati kanaka nyimba Diane kanaka canke uwundi mutagoma hariya anye ubona uramurabuka avuga ati akeneye uyu uriya nawe akeneye amata uriya nawe akeneye iki mubitora gute mutora gute ico mubaha nabo muko babangana
urakoze guco kibazo ukuntu dutora abo gushigikira ubwa mbere dukorana n'ibitaro ibitaro hariho ico bita service social umugwayi iyo yinjiye ibitaro nibo bantu bamumenya ubwa mbere hanyuma natwebwe bakaca batubwira ati hari umugwayi yaje ukuntu tubacagura rero haba harimo abana haba harimo abakenyezi bibungenze haba arabatama harabo twita person unique uwo ni wa muntu atancuti nimwe afise ngaho ari Bujumbura bivanye n'ahana agwariye abo bantu turabise benshi usanga ashobora kumara n'umwaka wose atanu umuntu n'umwe aje no kumusuhuza hanyuma ubwa gatanu nibimuga abantu bafise ikibazo cy'ibimuga
abamugaye
umugaca
ico cyayi mukibaronsa kuva imisi indwi kuri indwi
yego tubironsa imisi yose ubuyi turaho ubuyi imisi yose mu gatondo
mukabaho ubuyi gusa nimba tarakabanga kukubwira ngo ushobore kuronsa icyayi abagwayi utanga mu bitaro bingana gute
muri bitatu muri umwanya mugaho twifuza kwagura igikorwa aho kuko ni benshi baba babikeneye yego
amafaranga yarataye agaciro hamwe n'ahandi ugasanga ibintu byaraduze ibitaro bitatu mugenda muratanga icyayi atarakabanga ni leta y'u Burundi baronse izo fashanyo
turafise nko nabwiye leta y'u Burundi iraduha uruhusha rwo kwinjira mu bitaro tukakorana nabo bagwaye bacu hanyuma ibyerekeye uburyo turafise aba partenaire abantu batahuye ico gikorwa hariho ama organisation hariho nabantu kugiti cabo bagira ico bashigikiye gukurumva ni gikorwa gisaba uburyo bwinshi
imbere ko duca tuja kuri iyo migambi yindi tubanze twakire umusaza ngeze ndore umusaza
amakuru
turakomeye witwa umusaza canke nako witazira
nitwa ngeze ndore jambo nitazira umusaza
kweri ko witazira umusaza none ugenze mu busaza
ni byiza ibitekerezo by'abasaza bahora bifite intego bikuze nyine
reka tuca twumva ibyo utanga akabazo kawe canke intererano ku byo turiko turayaga kuno munsi
mbere na mbere ndashimira umutumirwa ko baje kutubwira dishi byiza kandi nkabashimira yuko babafasha n'abarwayi ariko se nkamubaza nk'ikibazo nibazaga n'undi wese yakwibariza kuko iyo tubari nk'ikibazo hari n'uwo tuba tubarije utashoboye kuba yabona umwanya arabona akorwa iki kugira ngo noneho bitazadohoka kuko hari igihe umuntu afashe umuntu noneho bigasanga biraduhotse none se ko n'undi mirimo ya mbere imirimo yanyu imihesha agaciro ya mbere haba hakozwe iki kugira ngo ntibizaduhoke ese n'ubundi bazakorwa iki kugira ngo noneho nabo hasi mavura hatari mu bitaro bikuru noneho babone ubwo babo bafashwe kandi atubwiye n'uburyo n'abafashwe uburyo batoranywa kuko hari igihe umuntu aba yifuza ko yafashwa kandi wenda ari icyo afite ariko wenda ugasanga wa wundi ushobora ubufasha bwa nyabwo nabonye umwanya wo gufashwa batoranywa gute kugira ngo bafashwe
urakoze umusaza
murakoze musaza kuri ibyo byazo mubajije hari icyo nayemejeje kwishura murabajije ati none mutora mubatora gute abo bantu bo gufasha abantu bo gufasha navuze yuko nabana nabakenyezi bibungenze nabatama abantu bari mu myaka ya bukuru naba nibimuga abantu bose kibazo cy'umuga hamwe nabo twita personne ni kusanga ni wa muntu nta ncuti nta mugenzi amuseruka
kwa
nta mujyango uri hafi umuseruka kugasanga wa muntu ari wenyene abonewe abantu nibo nibo priorities zacu mugabo hariho n'igihe bishika tugashigikira nabandi mugabo abo bamaze gushikirwa hanyuma murongo murabaza iki n'ikibazo ati none ni iki mukora kugira ibyo bintu nibize byame gucyo turafise umwe mu migambi yacu iyo abo bagwaye bakize turafise ikigo duheruka gushiraho aho tuca tubatwara tukabigisha imyuga kuko urumva ntushobora gufasha umuntu ibihe byose kandi ugiye kuraba kimwe mu bibazo gitera bituma abo bantu baza baragwara usanga n'ubukene ni kubera wa muntu atashobora gufungura neza ni kubera wa muntu atashoboye kuronka umuti yangwara ikazirakura buke agaza kwinjira mu bitaro yarembye rwose rero ugomba gufasha kugira icyo kibazo kiveho utangura kwiyumvira ikintu wokora kugira ugabanye ubwo bukene buri mu bantu ni nabyo tuca dukora ico kigo gishasha citwa twagitaziye nje mu bandi tuca tubatwarayo bakiga hari abaja kwiga ivyerekeye ubudandaji entrepreneuria abandi tukabigisha ivyerekeye ugushona hanyuma iyo bahejeje kwiga tukaca twongera tukabashigikira nk'abize gushona tukabaha nk'amamashini yo gushona abize ubwo budandaji tukabaha umutahe mutonya bakaca basubira iwabo muri ico gihe baca batangura kwinjiza amafaranga maze kwinjiza amafaranga naho yumva umutwe umenetse arashobora kugenda kwigurira umuti
ako muguba mubiruka inyuma none ga ama urumva ikigo c'imyuga mwashizeho hariho gemura ariko hariho ikindi kibazo gikunze ku nuko mvuga ngo gikunze cakunzwe kuvugwa n'abumviriza ijwi rya Amerika iyo dutanga ibiganiro bishimikiye ku magara y'abantu bakemeza ko bamwe mu baforoma n'abaforomakazi batabafata neza ku bitaro ugasanga nk'umuvyeyi yavyaye aho kumufasha kwibaruka ngo bamuherekeze muri urwo rugendo baramukarira rimwe na rimwe bakamubwira n'amajambo akomeretsa iyo myidogo hariyo murabona nka mwebwe muri ku rubuga nimba bamaze kuyibona hari imigambi itandukanye muyikorera ko kugira ngo ubucuti buri hagati y'umuforoma n'uwugwaye buze bwisununura gusumba ko buba bubi
ariko navuga mu Burundi ngo nta urisato ngo
idahize
ibyo ntibishobora usanga biriho mugabo si byinshi kandi n'uburongozi bw'ibyo bitaro ibitaro baraza baragirisha amanama abakozi bakabakundisha akazi kabo bakabibutsa ico barahiriye yego hanyuma natwebwe hari ico tubonye tukegera uburongozi bw'ibitaro tukababwira hanyuma mugabo kenshi problema bama baca babikurikirana hanyuma ico ari uwo muntu ari uhanwa gahanwa cyangwa ari uhanurwa gahanurwa
nta mugambi uriho rero gukora kuri ivyo mufisemo
oya
inyuma ya gemura n'inyuma y'imyuga irundi mugambi ni wahe mukorera ko
ego hariwa ukurimisha abagwayi nabwiye yuko nivyo urashobora kumuha umuti ukamuha byo kujya mugaho ugasanga wa muntu n'umuntu ari wenyene n'umuntu yihebuye tuvuge imbere yaho umujyango nta kutagize kugira umufashe baragurishije gatongo baragurishije udutungwa haragera igihe wa muntu ababera umuzigo iyo yamaze kubabera umuzigo urumva baca babihereza imana wa muntu ugasanga ati ukacusanga ari mu bitaro mbwaramaze igihe kirekire nta ncuti nta mugenzi nta muntu amuseruka ko twebwe ico dukora muri yo programme yo kubaremesha turafise abantu babegera buri munsi muri abo harimo nabakorera bushake hakongera akabamwe naba nabo muri Nashama Africa turafise aba psikologe
bize ivyo
bize ego babegera buri munsi kugira umugore ntigere yumva ko ari wenyine aho buyumve ko naho ari mu bibazo arafise uwundi muryango
yego tukubitire kandi ku murongo wa telefone twakira Iranzi ikaze ku ijuru rya Amerika
yego
uherega Iranzi igisagara cha Bujumbura ga telefone kawe turizera ko tuza kumvikana neza twumva ka tameze neza cyane ariko akabazo kawe canke intererano
intererano kubijyanye no kubabwirira ndabona ariho amabwira amwamwe ushobora kwiturira ukamenya niba kwitari no nk'umurwayi kwa kumwa kuhiri ya chani chale alihaba ganga bada kwa huku mirenga mbali kumwelimo kwa hali hangu nikana hali kumabule ya leta mgao kwa huku kwara nituwele ya leta kwa kwa kire meweza
aho ila maze kukushi kilaga Iranzi kubgawe ubivuga wifatiye hari ku bitaro by'Ubujumbura hagati mu gihugu canke
hagati
mu gihugu reka tumuhe micro armor yari yanditse ku masonga gato twumve ko ari ikindi ashaka kubirenza kurakoze Iranzi Bujumbura
kuri ibyo ni umwe nabuze ati nta mwongo uri satongo udahizwe nibaza yuko nk'ibyo bintu bishitse si byiza kuca umuntu ahora ibitaro biba bifite urongozi n'ukubegera mukababwira ati hari umuntu ari umuganga naka cyangwa umuforoma naka ntiyanyakiriye neza nkuko nababwiye ibitaro biraza biragira amanama n'abakozi babo bikabibutsa umuhamagaro wabo igikorwa cyabo urumva ari nk'uwakoze iryo kosa hari amategeko abahana ariho mugabo urumva uciye uhora ntavyo bazobenye no bahanura yuko boza barabimenyesha ari ufashwe nabi akabimenyesha abarongoye ibitaro kandi azi yuko bazokura ibishoboka byose kugira uwo muntu atunganirizwe
yego turase na Abdullah Hamid Nyandwi Abdullah Hamid kaze ku ishuri rya Amerika no muri Isanga uherere hega Abdullah Hamid
jende mu Burundi
akabazo kawe canke intererano muri Isanga rino munsi
akabazo nashaka kubaza umutumire nashaka kumubaza kenshi hari amahopitali usanga arimo abantu nk'abajya bakira abantu ugasanga hari abantu batita abantu cyane hanyuma ugasanga abantu benshi bakunda kumererwa nabi cyane kubera kutitabwaho cyane no kwakirwa mu mwanya uwukeneye nshaka ndamubaze yuko nta itegeko rirategekanye ibihano by'abo bantu batakira abantu bari bategerezwa kwakira bajejwe hama akabazo kagira kabiri hari ibitaro byinshi usanga bifise ibikoresho bidakwiye ko nk'ibyo ubundi narumvise n'ibitaro by'Igitega bavuga yuko bifise bidakwiye ibikoresho kandi ugacira ibitaro n'ibitaro by'Igitega ku mugwa mukuru wa politiki kuba bidakwiye ibikoresho umengo ni ikintu kicoba giteye isoni cyane kugira ibyo byose baba hanukire leta cyangwa bategeka n'iki kugira amahopitaro n'ibintu bikwiriye byavuze nashaka kubaza.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Abdulhamid.
Abdulhamid nushaka icyo kibazo nagira ndamwibutse yuko hajya imbere yuko ubu muganga hariho hariho ibintu wemera hariho amategeko ari no mu waforoma hariho amategeko abagenga kandi ayo mategeko yose nayaza akingira umugwayi no chansuramo bigeneye nabwiye uwo twa narimejeje kwishura yuko iyo babonye yuko bariko barakigwa nabi ibitaro hajya biba bifise uburongozi no kubegera mukababwira ati umuganga naka canke umuforoma naka ntiyatwitayeho neza ntiyatwakiriye gutya na gutya na gutya. Ndazi neza yuko uburongozi bw'ibyo bitaro aho bari buri hose ndazi yuko ataco batazokora kugira babatunganirize kuko nico bazinduka kwazi bagiye gukora.
Hanyuma ku kibazo naho ngo cy'ibikoresho bike usanga biri mu bitaro bitandukanye Gitega n'ahandi cyo kibazo muri mu ishami ryanyu murakizi cifashe gute ibitaro bihagaze gute mu by'ibikoresho n'imiti.
Icyo kibazo ntaco narinzi naco kuko twebwe ntidusanzwe ntidukorera Igitega nababwiye ko turi Bujumbura turi muri tuka na n'intara ya
Kirundo
Bujumbura
aho mushika bimeze gute isuku ibikoresho mushitseyo muravuga muti nahantu wakwiriye kuba umugwayi
ego baragerageza mugabo no kuyibuka yuko n'igihugu cacu nta buryo turi mu bihugu bya mbere bikenye ku isi urumva ico kubura ibikoresho ni kibazo kiri mu Burundi gusa ni ibazo biri nko muri Afrika hose nibaza yuko uko dukora ku igihugu gutera imbere niko nibintu bizoza bira ibyo dufise tuzoza turabironka. Ego
turagaruka rero kuri ya migambi itandukanye gemura mwatanza kayi hari ikigo cyo kufasha mu vy'imyuga kuba babakirutse hariho umugambi wo kuremesha uyundi mugambi nyamukuru na Shama Africa ihagaze kunywa
turafise n'umugambi wo kwitaho abana bari mu bitaro hajya dufise ubwoko buri bw'abana mu bitaro hari abana usanga bari kubera abagwaye turafise n'abandi bana usanga yaherekeje umuvyeyi ugasanga ntawafise uyo murabiro w'umwana muhira nkuko mubizi bitaro sahantu abana bakwiye kuba babona byinshi bataraye kuye kubona ku myaka yabo bigaca bituma n'inyuma y'ibitaro hari kintu cononekara wa mwana asuye no kwishura ugasanga si wa wundi wa kera no gukurikira ugasanga biramugora muri turose programme rero aho turiko turageza kubaka indani mu bitaro nk'ubu turamaze kubikora muri Clinic Prince y'u Gasore ahantu abana bagenda bagakinira hari hamajuwe ofed umwana hajya no gukina birajana kandi ntakina gusa turafise n'abantu baca babigisha ari utazi kuvuga gafaransa kamenya kuvuga gafaransa ari utazi guharura gaharura iyo uwo mwanya azomara mu bitaro ntagumabona bya bintu bibigusa ahubwo be n'umwanya wo kwiga wo kwiga utundi kandi n'umwanya wo gukina wo guhura n'abandi bana ibyo ni ibintu bice birafasha cyane kurujya mwana ari mu bitaro biramufasha gukira n'ingoga wa mwana nawe yajaherekeza umuvyeyi biramwibagiza gatonya ibintu yirirwa arabona kuko wabakomeye ni wabana kare baraba birirwa birukanga mu makoridoro y'ibitaro turabegeranye kandi bica bibafasha no kubakingira izindi ngwara bashora gukura aho mu bitaro bataje bafise
umufata utwana tunganangana ngo ndukumvuze utwana nuko iyo tuvuze igukina no usanga ari abana batonya baba bari murafise imyaka mukorera ko
turafise abana bava nko ku mwaka gushika ku myaka 12 abone kenshi dukunda kuronka
yego nuko bimenye imana Jean uratwumva nawe
Ndabumva cyane njyana kwijyana kandi mu gisagara cya Bujumbura.
Hagati mu gisagara cya Bujumbura turumva n'akaju kawe karongurutse basha.
Ndo mugabo cyane ndabumva neza cyane. Ndumva umenga hari mu bintu bitagenda neza nk'uko twahora tuvugana.
Kandi uri kumbwira ko twumva ijana kwijyana.
Okay, ubu rero tuciye twumvikana neza. Neza na neza cyewe hano bampagaje. Impande y'ibitaro bikuru kirinike nk'uko umutumire yabivuze ndamushimira cyane kandi ndashimira na leta yacu y'u Burundi nkaba mvuga nti mbega ko byakunze uwo mugambi bakawugira muri kirinike nta buryo bojya muri perenserega naho bakabikora nka kujya bari babikoze ikindi kigira kabiri nkaba mvuga aha mu gisagara cya Bujumbura hari ibitaro bikomakomeye bya leta ibishika bitatu nimba nk'ihenze hari iyo kirinike nyine hakaba na perensere rya shari hakaba n'ibyo bitiriye umwami Farede hose n'ahantu twama twatembereye cyane tugiye gusuhuza abacu bagwaye hari ingorane zimwe zimwe uhasanga nk'uko abagwaye usanga bagwariye hamwe ari benshi ndetse ukabona yuko bitameze neza nkabaya notera akamo rero mvuga nti naho bokora nk'uko nyine bakoze n'ibi bitaro biri ngaha hagati mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo no mu bindi bitaro byose bagende bajye baragira nk'uko ku buryo b'abana bato baronka aho bakinira bisanzuye mbere bakava no kuri iyo myaka 12 numvise umutumire yari yavuze bagashika no ku myaka iri hejuru hamwe uwo ari we wese yogira ukwidegembya neza mu bitaro nyakubaha mumenyeshamakuru
urakoze ubundi aho kubitiza amaso mu bitaro bitandukanye ko wabidondaguye Roi Khaled n'ahandi hose wowe ubona gute gisata c'abagwayi bari mu bitaro cifashe gute aho ushikana amaso
ego cyane igitata mu gitata cy'abagwayi turacyafite ibibazo bikomeye sinzi ko twaba turi abarundi tutaratahura cyangwa tutaratahurana ugasanga hari nk'abantu babaye batonze bagatondesha mugabo hakaza uwundi muntu ajugwe nyine bagaca bamwakira kandi atararembye gusumba abo yari ahasanze ibyo bintu turabinegura cyane ariko cyane cyane bikunze kuba mu masantere de sante mato mato mu bitaro bikuru ho baragerageza bakavuga bati reka dutondeshe umwe wese ku murongo bagahabwa n'inimero aho byofuma mugabo mu bindi bisata bya leta mu masantere de sante mato mato oya hari ikibazo n'abaganga kenshi na kenshi usanga badakwiye n'icyo kibazo bogukemura bakagikorera inyinshi
urakoze ugira umunsi mwiza ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo
ego me namwe murakoze ndabashimiye
murakoze nituri kuri clinique gusa nababwiye ko no kuri Prince de Regent naho nyine dusanzwe turiho hanyuma twari twipfuza yuko icyo gikorwa twoshobora kwikorera mu ntara nyinshi kuko si Bujumbura gusa kandi ugiye kuraba abo bagwaye bacu benshi novuga nk'ibice 80% saba bavuye Bujumbura nabo bavuye mu ntara za kure za ruguru twifuza yuko nizo ntara zose twoshaka kuzishikamwe mugabo rumba nishira hamwe iracari nshasha ni ikogwa gusa uburyo bwinshi turacabandanya turondera uburyo hijya no hino Imana idushoboje biri mu byifuzo byacu yuko twoshaka gushika mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu.
Nuko ngira yatomokewe Innocent ikaze kujugya Amerika no muri Isanga.
Kunda bomba cyane.
Umerewe gute ngaho utwumva uri hamuka utwumva uri hehe Gainasa? Kabazo kawe canke intererano ku mutumire twagutumiriye.
Nikibazo nta hamwe n'intererano cyenose arankwa mutumire nuko barikora bikora hano mu gisagara cya Bujumbura ko bashika hagati mu ntara ruguru cyenda barazine bacu tutishoboye nko muri Nyabiraba hariho nk'abagwayi usanga nk'ibitaro bimwe bimwe bikikwije nk'imiti ukazisanga bamubwiye twe nk'akarorero n'iwacu mu Kigina yumva hari ibitaro hari n'abaganga ba hagerereza usanga batabimenyereye ugiye kwitura nk'umuganga ngo akuvure usanga bakurumbitse nko ku ikomene ugasanga bakurumbitse mu icyenda aho usura umurwayi aba ariko araba mu icyenda naho usanga bakurumbika nk'ino mu bitaro bya Bujumbura usaba nk'umugambi wabo ko wagura bagashika kure bagashika nyine ruguru iwacu kuko nk'ino ruguru iwacu ho ibitaro biri hamwe hamwe biri kurewe na kure hari nk'uwo mugambi wiyumvirije nimeza cyane se nk'ino iwacu nk'umurwayi biragoye kugira afate nk'imiti baba bamwandikiye nk'ukavurira usanga ari ibyo kumanuka nk'ino nkasaba yuko bo kwagura nyine urugo nko mu ntara iwacu bagashikayo.
Innocent urakoze kucumvira cyane ariko ntaguciriyemo intara wavuze sinayumvise kuko wabanje kuvuga kuri Mukanyosha mu nyuma uvuga kuri hagati mu gihugu ni hehe uvuga iwanyu aho uri kuravugira uri kuratanga
nda komene Nyabiraba umutumba Kigena kubera nk'umugwaye agiye kwitora nko mu Kigena ushisanga bamurungitse ahantu bita inatana inatana ntizanga bamurungitse mu Nyabiraba.
Nyabiraba ni mu ntara ni mu ntara ya hehe
Bujumbura rero ari komene Nyabiraba.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza rero reka tumuhe akanya kwishure. Ego urumva ko muse byinshi babarondera ko muzo bishobora
Imana idushoboje tuzobishobora.
Ego
ikibazo ni nkako igihe nyene narimejeje kwishura ni ibintu twipfuza turipfuza yuko iyo migambi yacu ishobora gushika yaguka kuko nkuko nababwiye nk'ibice 80% by'abagwayi bacu n'abantu usanga bava mu ntara za kure mugabo ni ikintu gisaba gitwara uburyo bwinshi muri uyu mwanya turi kuma tudodora hirya no hino mugabo turizeye yuko tuzoshobora kwashika.
Urumva yavuze ivyo vyo guhererekanya abagwayi yava mu ijenda bakamurungikari ati navyo dushobora kava hari bakamurungikari. Urumva mugabo kongira ngo aratahura ko muri abo bamufasha kumburi hariho abafasha izo ngendo ndende bakisanga bari ujuru muri adafise no bagemurira. Ego turafise na Venuste ikaze kujugya Amerika.
Naho neza
turaho turashima twaramutse turizera ko tuza no kwirirwa uherere hega Venue.
Ndemerereye mu Rwanda ni mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisige ari byo mwe mwita komine ndakeka ariko biba bigiye bimeze umudugudu ari cyo Gisagara umudugudu wa Kidandare.
Urakoze kudutembereza ukatubwira ayo mazina yaho uba Igicumbi. Akabazo kawe rero kwa Armand
nyine nabonye poste y'ikiganiro yumva ndayikunze ndavuga inerekana andike kumva ko murampereza ikaze nabyishimiye kandi reka nshimire n'abatumirwa numvise basobanura ibyinshi byiza cyane. Nyine nkanjye nk'uko ndi mu Rwanda abantu bita ku barwayi twebwe nabonye bigenda byoroha uri kubona niba umurwayi arwaye ari hafi kubera ko twebwe badukanguye kuva mu misozi mu micumba tukamanuka hasi mu gisagara aho abantu bose begeranye niho umuntu agize ikibazo arahita ahamagara imbangukiragutabara noneho igahita tugeza ahantu baba barubatse hafi mu gisagara yenda nk'ibisagara nka bitatu bihuriyeho bagashyiraho poste de sante noneho poste de sante katwe igahita igutabariza hejuru kuri nyine kwa muganga bakaza bagahita bagutwara ariko poste de sante baguhaye ubutabazi bw'ibanze ubwumva ko aba ari ibintu byiza cyane nyine rero niba aho ngaho mu bundi abo bakinirwa icyo mbasaba niba hari abantu bagikora ingendo ndende uri kubona niba umurwayi agiye mu bitaro bigiye byisumbuye bitewe n'indwara ubushobozi bakagiye babuzana hino cyane bukegera wa muntu utuye hafi aho ngaho kugira ngo atajya kure uri kubona abantu baba bashinzwe kuba bamwitaho umurwaza niba agiye ari umwe hari abandi bakenera kuba bamurungikira ibyo ibitunga umubiri urabizi ko hirya no hino umuntu kuba ari ugutunga ubuzima noneho rero ugasanga ibintu byagenze neza
nicyo
n'ikindi nashimira gusa bakomeze ahantu hose abantu baturuka kureba bagira uko bajya babegereza izo mbangukiragutabara hafi cyangwa se bagenda bubaka ibyo bikorwa remezo aho ngaho mu midugudu hafi kugira ngo bahashyire n'abo baganga bakomakomeye cyane bajye bita kuri izo ndwara batagiye kure murakoze
ubwira umunsi mwiza yego Karemera na wowe turi kumwe ku ndi murongo wa telefone aho uherereye n'akabazo kawe
murakoze cyane nitwa nk'uko mubivuze Karemera ndi mu Rwanda Nyagatare muri make nkimara kubona insanganyamatsiko turi mwadutegura tuza kuganiraho byanshimishije cyane kubera ko ahanini abarwayi ni abantu ndetse ni ikintu twisangamo twese ntawe udashobora kurwara ariko akenshi ugasanga uburyo abarwayi baba bafatwamo atari uburyo buba bushimishije ubwo mpereye i Burundi nkurikije ibitekerezo bagenzi banjye bagiye batanga kandi si naho gusa buriya muri ibihugu mu karere k'ibiyaga bigari ni ibibazo dusa nk'aho duhuriyeho aho hari abantu bajya kwivuza bakajya kwivuza ahantu hakure cyangwa se hakaba n'ubucucike bw'abarwayi ari benshi abaganga ari bakeya ugasanga kubitaho biragoranye cyane icyo kintu rero impamvu ivuze ni ukubera ko ari ikintu gikunda kugaragara henshi kandi bibaye byiza haba nasabaga ababijejwe cyangwa se ababishinzwe haba aho ngaho mu Burundi ndetse n'ahandi aho ariho hose ko bagerageza bakongera umubare w'abaganga kuko i Burundi nagezeyo muri 2015 nasanze ikibazo cy'abantu barwara bakabura bo kubitaho kubera abaganga ubukene bw'abaganga ndetse n'amavuriro ari kure kuba ari kure nyine bigatuma n'abantu bahajya ari benshi kurusha abakozi bahakora usanga ari ikibazo gikomeye cyane kuko umurwayi aragenda akagera kwa muganga uko yaje arwaye bakajya kumwakira yarembye kurushaho kubera ko batabonye abahita bamwakira ako kanya ubwo rero n'igitekerezo cyanjye nkaba numva uko byagenda kose bagakwiye gushakisha uburyo ubwo ndavuga ababishinzwe ndavuga abatureberera baba bategetsi cyangwa se abayobozi kuba badushakira uburyo ki twabona serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwihuse
urakoze cyane Karemera
buri ikintu kijyanye n'ubuzima buriya ubuzima n'umutekano ni ibintu biba biri hejuru y'ibindi byose
iyo umuturage
agize ubuzima bwiza n'iterambere rigenda neza
ariko
sinanenga gusa
gusongora
kuko icyo gihe nageraga i Burundi babonaje kuganira nabo bambwiye ko mu myaka yari yarashize mbere yaho byari bikomeye kurushaho bambwiye ko ari ikintu kigenda kigaragara kigenda kiyongera cyangwa se serivisi ko zigenda zigenda neza buhoro buhoro
ubwira umunsi mwiza Karemera yego dusa nk'abasozera amaprogramu yandi abiri asigaye muyo mukorera ko muri make n'aya
ego hariho iyo kuronsa abagwayi bacu imiti no kubafasha mu gihe bakeneye umuganga wo bita aba specialist atari mu bitaro asanzwe agwariyemo turiye barihira kugira abashobora kugenda kubaraba hanyuma baba gucyo abaganga bari muri ibyo bitaro bamenye aho bahera kugira bavure hanyuma programme yindi ni imwe nene navuze yo kubigisha imyuga iyo programme ikabishigikiwe na n'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika kuko nkuko nababwiye ikibazo kiriho ahanini gituma izo ngwara abantu baguma bamererwa nabe n'ubukene kugera rero umuntu atore inyishu kuri ico kibazo ni gufasha abo bantu kubigisha imyuga kugira nejo niyagwara ashobore kuzogira ico yifashije ntazisubire kwitwa ko ari ntawo nikora amaze gufungura neza amaze kwigurira wa muti amaze kurunka abana biwe ku mashure urumva birafasha hariho n'indi programme ya nyuma mereje ko niyitaho amashure y'abana babagwaye bacu kuko haraba abana benshi baheba amashuri kubera usanga papa canke mama amaze igihe kirekire agwaye ivyo bwa mbere ntibifasha umwana kuko ishuri niryo kazoza kuwo mwana ikindi kintu kine naco ntirifasha uwo mugwaye wacu mu gihe azi yuko ati ndajyamye mu bitaro ariko abana banje bari mwibarabara ivyo byose nibintu bituma n'umugwayi akira ningoga kandi ahandi naho tukaba turi ko tufasha wa mwana wiwe mu kugereja azagire ejo heza
nuko rero tuko turasa nk'abasozera kino kiganiriro cuno munsi ivyo wadusangije wakoze uravye mugabo kugira ngo dusezerane neza uravye gisata c'abarwayi c'amagara y'abantu muga dufatire ku barwayi bari mu bitaro kuko ni bo mukorera kuko ni mugenda gukora mu barwayi musanze muhira mukora ku barwayi bari mu bitaro bitandukanye uravye igisata c'abagwariye ku bitaro bitandukanye mukora ko mu Burundi uko mwipfuza ko bafatwa uko bafashwe aho mugejeje gukora wo tanga kahe kajambo ko gusozera ku Burundi bwiza ufise abarwayi batunganye imitima bameze neza nubwo bababaye ariko bakumva bari mu gateka ka
hariho icyo yitwa slogan mu slogan yacu ivuga ati eseno niyo bashora kwishira mu kibanza cabandi bizaba byoroshe gutora inyishu nsaba arabaganga nsaba ari incuti zabo bagwaye umwe wese azoyige kwishira mu kibanza cundi niyo amara kwishira mu kibanza cundi uvuga ati mbega niyo bari jengyamye kuri ico gitanda ne nifuza ku bintu bigenda gute na bari kunkorera ibiki niyo amara gutangura kwiyumvira gutyo inyishu zose zizoboneka
guhama ku barwayi nabo akajambo batekerana ka
bahumure bari kumwe n'Imana ejo kandi ejo ni heza
yego leta amashami atandukanye umuse ko babarindire ko byinshi wowe nta kajambo ufise ubabwira
yego leta ndasubiye no kwishimira ndese nongera gusaba yuko bobandanya uko bari ko barakora uko mbona ibintu ni biriko bitera biba neza kurusha mu bitaro hanyuma amashira hamwe yandi nayo ndahamagariye nabo kwibuka uwo mugu wabo bantu guko nko mu Burundi nitwegwe twenyene turiko turakora ico gikogwa ndahamagariye yandi mashira hamwe yose kuza hamwe kuza kugira dushira ingufu hamwe niho tuzoshura gushika kuri byinshi
nuko rero Armand Ijimbere userukira ishamwe na Sham Africa tugushimire cyane ko nabacenga ku ijuru rya Amerika muri studio kugira ngo dushobore kuyaga ugasura mu Burundi barya bagwayi batandukanye muje kubaraba uzubabwire ko ku ijuru rya Amerika minsi yose kwa gatatu tukora ibiganiro bijanye no kungene bitahamagara yawe bazobadukurikira aho bari ku musego canke batarenje cyane kugira ngo bumve ingene bitahamagara abantu tubatumira abatumire batandukanye babinonosoye uradutangira ubwo butumwa ryo kubitaro bitandukanye
yego me nawe mwakoze cyane ku butumire mwampaye
kuzogira urugendo rwiza usubira iBujumbura
mwakoze cyane
nuko abandi dushimiye nimwe bwe nshuti bakunze mwari ko muratwumviriza muherereye ku mpande zine zisi yose kuri mikoma ari kumena Joe Diane ni nahazo nabategure nongera ndabashikiriza muri isanga yuno munsi Geoffrey Mutagoma na ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma mwako ibikorinka nibo batumye amaju yacu abashikiraho mwari ko muratwumva muherereye ku izina rya bagenzi bacu bose rero tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose mubandanye kumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye dusamiranira nako aho muherereye hirya no hino ku isi turongera hanyuma mu makuru azo bagezeho ku mugoroba
yo como te ma acá ya que la banda ti wanje oh n'amahirwe kwisi uyo yameza amenyo mutima ukundu kundishijwe n'uwo wakunze arakwihakana akakwirahira. Oh no no, so jan so